VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa kane itariki 15 y'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Muri kumwe na Frederic Undikije.
Ino ntara niyo ntara bayambere mu bijanye kubumbatira amahoro umutekano, niyo ntara bayambere mu bijanye no gushyiraho ya migwi duhuri kimwe twese jeje gutsimbataza umutekano.
Uyo ni Perezida Pierre Nkurunziza, igihe cyo gusozera urugendo rw'urumuri rw'amahoro mu ntara ya Cibitoke. Inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye abantu batatu barabi bagandaguwe muri komine Mugamba, zone Kivumu mu ntara ya Bururi, hamwe n'urupfu rw'umusirikare wo mu rwego rw'ibisongerezi. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Abantu batatu barabi bagandaguwe muri komine Mugamba, zone Kivumu mu ntara ya Bururi, bishwe na grenade yatewe ku muhana iwabo ku mugoroba w'ejo kuwa gatatu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Bose hamwe ari batatu basangiye umuryango, bagizwe n'umugabo, umugore wiwe, hamwe n'umwana wabo yarafite imyaka ibiri. Amakuru twakuye ahitwa ku munini umutumba wa muryango wa Horubako avuga ko uyu mugabo yari yashengeye yitwa Dismas Bashirayishize bamutazira bitama. Uwo mukukuru ke mu gisirikare, umudandaza w'inka, akongera agakora mu hinguro ry'icyayi OTB, yari asanzwe afise ingo zibiri. Bera umukenyezi wiwe agira kabiri, batuye na Gerard yateye ku nzu abana muri uwo mukenyezi agira kabiri, ugashimbira isurumbizi. Aya makuru twayahawe n'umukenyezi wewe wa mbere asanzwe mu rundi rugo ruri mu Gacimbiri Nyarubuye.
Yaramanutse avuye ngahanyu hari saa cyenda n'iminota itatu, ashitseyo yinjira mu nzu kugira ngo ahindure impuzu aje ku kazi. Je nagiye numva nimba ari nkoho, nimba ari grenade sinomeye, nagiye numva gituritse, nagiye numva ko no mu mugongo handaye gihe ntandamanuka kurahaga. Dushyitse twasanze inzu inyuma aho baciye bayisatuye, abandi nabo baca batsinda muri sa, basanze bose ari bizika. Tena kuri mutama namubonye naciye ngo igihumura, sinasubiye kwitegereza ngo ndabaho yakomeretse ahantu nabonye neza ningaha ku maguru. Umugabo mwene wacu ni kuri iki cyose iki cyararangutse, n'ukuguru kuracika n'ukuboko kuracika, umwana nawe cyamurumuye umutwe n'itamara rimwe ritariragenda.
Uyu mugabo yishwe mu gihe mu minsi iheze yatse ugandagurwa uko bendanya bivugwa n'umukenyezi wasigaye.
Bari bamaze iminsi bamuronde kwa kane, bari barigeze kuza kumutera nk'uko nyine hoho Imana irakinga ntibamubonye. Kwa gatatu itariki itatu n'imwe niho bamutegera munsi y'urugo nyine agiye ku kazi, bavuye nk'aho mu nyuma aho kuba Imana itari bwamureke acarahunga ariruka agenda aravuze induru, bongera na baca bahindukira kare baca baza kumwica.
Uyu mukenyezi amenyesha kandi ko umushingantahe wiwe agize amatati y'amatongo yamara abanyagihugu wo ku munini twaganiriye bose bemeza ko Dismas Bashirayishize hari amazina y'abantu yavuze yuko yabonye igihe yahogandagurwa. Aya makuru nyine aremezwa n'umukenyezi wiwe, ariko tumubajije ko abantu bategereye umugabo wiwe bayasanga afite amatati y'amatongo arahira akarengwa.
Nubwo nka bamuhora urwa rw'amatongo nta kindi bamuhora n'uko nta by'imigambwe yarimo nta by'amoko yarimo, ariko yahigwa n'abantu b'amatongo nyine.
Niyo mwana yavuga ko yamenye ese yoba ari uwo basanzwe bafite amatongo, bafite amatongo
reka n'uko ni hakurya gucya ni mu yindi zone, bo ni muri zone Nyagasasa, natwe ni muri zone Kivu.
Umukuru mutumba Mukike Jean Bosco Hatungimana yatubwiye ko Dismas Bashirayishize atigeze yitura abajije nka kwego go hasi ngo amenyeshe ko umutekano w'ubangamiwe. Nomatari ntara buri nkunzi za Christian yabwiye umenyeshe makuru wa Radio Isanganiro ko abantu barabe bagandaguwe bageze ihori hori. Hagataho hari amakuru twakuye muri komine ya Mugamba avuga ko Dismas Bashirayishize yiyemereza abagwanyi. Imvugo yakoreshejwe muri ayo makuru ivuga yuko yagize urunwarunwa muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidelite. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yasozereye urugendo rw'urumuri witiriwe amahoro mu ntara ya Cibitoke. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyana.
Urugendo rw'urumuri rw'amahoro rwasozerewe mu ntara ya Cibitoke rwaranzwe n'ibikorwa byo kubaka inyubako rusangi mu makomine ya Rugombo na Mugwi. Muri komine Rugombo, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatanguje ibikorwa byo kubaka ikigo cyo kwigisha abagendana ubumuga bwo kutumva. Muri Mugwi naho Perezida Nkurunziza yifadikanije n'abanyagihugu baho mu bikorwa byo kubaka ishuri ry'imyuga. Buramatari w'intara ya Cibitoke yashimye kubona urugendo rw'urumuri rw'amahoro rusozererwa mu ntara rongoye ikimenyamenya kw'amahoro ari yose.
Nibidasanzwe numugisha urumuri rumaze n'icyumi gutembera mu ntara twacu uteka kubona ubwo rumuri rusozererwa muri ino ntara ikintu gikomeye ndashobora kuzokwibagira
Mukuru w'igihugu cy'u Burundi yabwiye abanyagihugu bo muri iyo ntara igituma urugendo rw'urumuri rw'amahoro ruhasozererwa. Perezida Nkurunziza yashikirije ko Cibitoke yabaye intara ya mbere mu kubungabunga amahoro n'umutekano.
Se kubera ikindi uru ni urumuri rw'amahoro kandi urumuri twarushikanye ku irembo ku ntara yabaye ya mbere mu guharanira amahoro n'umutekano akaba ari intara dufata yuko ari umwugariro w'igihugu. Ino ntara niyo ntara bayambere mu bijanye mu kubumbatira amahoro n'umutekano. Niyo ntara bayambere mu bijanye no gushyiraho ya migwi duhurikiyemo twese ijeje gutsimbataza umutekano. Kandi niyo ntara igihe cyose umwasi yagerageje kwinjirira yateye intambwe n'imwe. Ni nacyo gituma ino ntara ifite impamvu yo kwakira no kubika urumuri rw'amahoro.
Mukuru w'igihugu cy'u Burundi yaboneyeho n'akaryo ko gushikiriza kw'abagize iminsi 10 batemberana urumuri rw'amahoro mu gihugu hagati bashikiriza ko basanze intara Cibitoke iza mu kibanza cya mbere mu kwijukira ibikorwa by'iterambere.
Twagomba gushimira cyane yuko abagize uru rugendo batwaye urumuri rw'amahoro mu gihugu cyose cy'u Burundi baduhaye raporo kandi baratubwira intara zitatu za mbere zigaragara neza yuko bariko baratura maboko bagizwe n'ibintamenwa mu buryo budasanzwe mu guteza imbere intara zabo. Izo ntara rero kuri bazitondetse tugomba gushimira intara zitatu badushikirije aho baciye bose babonye yuko ari ikogwa bidasanzwe by'iterambere abarundi baho abanyagihugu baho bene gihugu baho bariko baragira unane bw'intamenwa mu kurwanya urwo rugamba twavuze na cyane cyane biciye mu iterambere. Baduhaye intara zitatu. Intara ya mbere basanze irimo ibikorwa byinshi by'iterambere n'intara ya Cibitoke.
Intara ya kabiri ni intara ya Muyinga nayo nyene iri ku murindi w'ibikorwa by'iterambere nk'uko byashikirijwe n'umukuru w'igihugu ikurikirwa n'igisagara cya Bujumbura. Ibyijana 42 nibyo byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira ibikorwa byo kubaka ikibuga cya kijambere cyuguruwe kuri uno wa kane ku mugwa mukuru wa komine Buganda birangire nk'uko byashikirijwe na buramatari w'intara Cibitoke. Icyo kibuga cya kijambere cy'umupira w'amaguru cyuguruwe icese na Perezida Nkurunziza mu ntara Cibitoke. Okay, Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muriko murabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika. Ejo ku munsi wa gatatu kumugoroba, umusirikare wo mu rwego rw'ibisongerezi yahora apfungiwe mu gasho k'iperereza y'u Burundi i Bujumbura yaritavye umuremyi. Umuvugizi w'ipolisi cy'u Burundi yemeza ko umusirikare yahuye n'inkuru ya mugenzi wacu Roger Willy Kaneza.
Uwo musirikare yapfuye igihe cy'isaha 9:30 z'umuhingamo kuri uyu wa gatatu nk'uko bimenyeshwa n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye. Ariko urupfu rw'iwe abantu bagiye kurumenya inyuma y'amasaha arenga abiri biciye ku rubuga rwa Twitter rw'umuvugizi w'igipolisi nyene Adjudant de Claude Nyongera yari asanzwe akora mu biro bikuru by'igisirikare cy'u Burundi. Yaguye mu bigo by'ibiro bikuru by'iperereza ry'u Burundi biri muri zone Rohero, komine Mukaza, hagati mu gisagara cya Bujumbura. Umuvugizi w'igipolisi asigura uko avuga kuwo musirikare yiyahuye. Yabishikirije ku radio na televiziyo by'igihugu mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu.
Uwo musirikare yari yafashwe uno munsi mu gitondo akaba yarabarizwa ngaha mu biro bikuru by'igendereza ku byaha bijyanye no guhungabanya umutekano. umutekano mu gihugu niho rero bahejeje kumubaza yahenda umupeji yarangije kumubaza yuko iyo muri kagasoka hanze gatoyi kugira ngo hari cyo yibage kubwira umupeji yabanje kumubwiriza ubwa mbere nawe aca ashika muri nishumba aca atoraho grenade muri ajya magirage bafatanye inkozi z'ikibi hanyuma bashaka kumubona ko ayitoye bashaka baragerageza kugwana nawe kugira abayimwake ariko yaciye ayugurura bamaze kumva yo kugira iturike bavuye bashaka biruka kiraturika kihitana ubuzima bwiwe.
Igipolisi kivuga ko ivyashitse bibabaje.
Ico tuvuga kuri iyi nyifato bwa mbere ho ni inyifato tunegura cyane. Umuntu yafashwe ubwa mbere ho ntaca habaragira. Yaba ariko arakoba ko amatohoza asanzwe kandi yari yamaze kubazwa byose yari yanavyishuye neza birandikwa neza. Icyagiye gutangaza abantu rero ko ngene yahisemo kwiyahura yamaze no kubivuga byo baramubajije byose. Mu bisanzwe umuntu iyo yafashwe aba ariko arabazwa kandi abazwa n'abantu iyo kwishura ko byo ariko arabazwa hanyuma. Icyaha magiri ya raheza kagwe ubutunga kitamagiriye naho araheza karekuko iyo nyifato rero guca biyahura ni nyifato ya dutangaje cyane.
Igipolisi gisigura ko uyu musirikare yari yahagaritswe hisunzwe amategeko habanje gusohoka umutahe wo kumufata wasinywe n'umushikiriza manza igisongereza cy'intwazangabo kandi cyafatiwe ku mirimo ya misi yose mu biro bikuru vya gisirikare mbere yambaye impuzu y'akazi. Mu mpera z'ukwezi k'umunani uyu mwaka uwundi muntu yiyahuje urwembe hagati mu gisagara ca Bujumbura mu ibarabara mu gihe yarahagaritswe n'umupolisi ariko aja kumufungira mu gashoka iruhande hahoze isoko nkuru ya Bujumbura hagati mu murwa mukuru w'u Burundi. Igipolisi cyamenyesheje ko yamaze kugaragaza kwiyahura abantu bamutesha kandi ko bari yanyoye ibyayuramutwe. Muri ico gihe nyene umwe mu bana basegereza mu ibarabara bacitse imisore yatswe kwiyahuza urwembe yabigaragaje mu gashoka igipolisi. Nawe nyene inzego z'igipolisi zemeza ko yari yanyoye ibyayuramutwe kuko abapolisi bamaze kumutesha kwiya ku buzima no kumwaka urwo rwembe haheza akanya katari gato yahavuye abazi byamushikiye. Bagenzi be nabo bigana ko ari byo yari yanyoye byamuyaye uyu mutwe. Eloge buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge, tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aba kinyi bizese batwenza abantu kenshi babonwa nk'aberuzi kuko batinyuka gukina ivyo abandi batinya yamara baba bariko baratanga ubutumwa. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi yaganiye na Rodrigue Tuyisenge batazira gitoro umuhinga yandika udukino dutwenza abantu akongera nawe nyene ubwiwe akadukina aratangura sigura igituma bamwita gitoro.
Ufite gituma batangiye kuntagirije zinyana kubera ibintu nakohora nkora bavuga yuko kenshi ndabikora ngo ni droge ariko siko byabimeze bakavuga konwa ibitoro kakora kujya kuri moteri
noneho ni ibintu ni izina batangiye kuguha ukuze ntabwo ari ryo wavanye mu bwana.
Nibyo navanye mu bwana abana kuva nkiri mutonya abana twagendana abo twigana bivanye n'utuntu naguma ndabagira bije no kubatwenza nyine nari mbangutse niko navuga amajyane make.
Kuri telefone dufite Leo Cargo. Leo Cargo wiriwe?
Twiriwe munyamakuru ku ijwi rya Amerika.
Nuko hari igitekerezo se cyangwa ikibazo ufitiye gitoro?
Ego bwa mbere ndago bamutangure mu ndamukirize amahoro cyane superstar comedian gitoro w'iwacu bwa mu Burundi. Ko ije nagomba ndamutera intege kukubera ibikorwa akora cyane biraduhimbara cyane kuko gutwenza novuga n'umwuga abantu benshi badafitiye icyo nokwita talent mugabo we yaragize amahirwe araronka atarayo gutwenza kuri jewe byabaye ibya mbere myaka isanja mu giteramo ciwe cyo gutwenza kandi byarangiweye ndahimbarwa cyane na cyane cyane nari mvuye mu ntara ya Makamba nanutse ngayo i Bujumbura nza ndamubona ariko arakina atwereza abantu mugabo hanini hanini ni icyo ukura muko gutwenza kuko arahanura haba upfi n'ibano eka n'imibyintwaro kuko iyo twenze uriyumvira ati kubera iki ntwenze niyo twenze n'amagara yawe aranonoka ni nako gituma ndamubwira ati gitoro guma kwivura ariko nagomba ndamubagirire ko ndamubaza ko akabazo gatoyi
yego
burya ndugwaruka mugabo twose ntidufise tala imwe harya burya gutwenza yoba bishoboka ko umuntu ashobora kubyiga akabimenya.
Ye Cargo urakoze.
Yego murakoze namwe ku ijwi rya Amerika tubateze
komera. Noneho duhamagare na Dani Promise. Nawe Dani wiriwe?
Mwiriwe Kamirindi.
Nuko hari akabazo ufitiye gitoro?
Manze gushima cyane kandi ngo ndamutsa umutwe umuntu asanze twenda cyane gitoro ndashimye cyane akakanya mu mpaye gose kugira nyage na nuwo mu hinyanyiza igitoro. Kubwibyo byose rero ikintu cya mbere kamirindi ni iteka rikomeye kuba dufite abantu nk'abo mu Burundi, novuga yuko bafise icyo ni kwita amatara koma akomeye nk'uko usanga bakurikirana cyane ku mvuga nkoranyabuhanga nka jewe igitoro ndamukurikirana kenshi ibikorwa byenda bikurikiranira hafi asanzwe ari ndi mu bagenzi we kuri Facebook nakurikirana ibikorwa byiwe ndumva njyewe cyane kandi tujusanga ndashobora kuba ndi mu ijoro n'indyamye turi kumwe n'ubundi muntu ugasanga ndiko ndatwenga akambaza ati twenze ibintu usomye kwa gitoro umuntu arinza ntwenza nka nk'uko ari ibintu usomye utagira ngo ni ibintu ariko arambwira gitoro n'umuntu nemera cyane nanjye ndamukunda rwose. Ama kubwize nyene kandi ari muri bake, ari muri bake abatandaza abashika nka batatu ariko ari muri bake novuga bakurikirana cyane kuko yuko ari abacu twita marayike cyane amajeme ba kuma poste yiwe vitamina akunda gupibria kenshi urabona ko gitora kurikirana cyane donke maja mu make n'umustari. Ama rero tubandanyije n'utubazo kamirindi ndafise ico ndamwibariza nagoma ndamubaze gitoro ko kuko cyambere cyo nuko namaze kuva impamvu bamwita gitoro cyari cyambere nari kumubaza ariko numvise yakishuye. Ama reka ndamubaze reka ndamwibariza impamvu igute ni gute uwo muga uramworohera yari karawukora uwo bumworohera canke hari hangorane zina ziri ya camwo ico ni kibazo ca mbere. Ama ikindi kibazo nagomba kumubaza ibafite sponsor kuko narigeze kubona cimirura aho itwa Eric yasanzwe ari mu bihugu bya Buraya amushimire kuba hari ibintu bamufasha ibini bari kunashaka ndamubaza ati aro izini sponsor bafise ahanaha mu gihugu canke hanze y'igihugu kuko nibaza yuko tari umugabo woroshe kiri kigira na gatatu nagomba kumubaza nashaka kumenya gitoro ubwiwe ubuzima bwiwe mu majambo make cyane avunaguye arashobora guhava tubwira ati gitoro n'uyu yavukiye aha akora ibi ko namaze kumubona ku ishusho z'umuntu akuze cyane arashaka kutubwira ati nkora utuno banika cyangwa siniga ntabyonze ibintu nk'ibyo kurangiza ndamushimiye rwose ndaryohewe cyane no kumwumva niko ndamukurikirana cyane hano mu Burundi n'iteka kuba dufite umuntu nk'uyo. Urakoze cyane kamirindi nawe
Danina urakoze
ego
gitoro we. Hanyuma rero Leo Cargo arabaza ati gutwenza umuntu yabyiga akabimenya
icyo navuga cyo gutwenza aho benshi bagerageza kubyiga mugabo ntibashobokere akenshi na kenshi dufite impano n'antonga bashinze nje no gutwenza bikorohera na gatonya byaza ko bitana kundi
ye. Hanyuma Dani Promise nawe ati uyu mwuga urakoroheye ufite ingorane zihe ese hari umusponsor ufite ese watubwira ubuzima bwawe banza umusobanurire ingorane ugira nimba na n'uyu mwuga wawe ukoroheye.
Ingorane ngira icya mbere cyo nuko ari ingorane byaje n'uburyo nsanze nkora ama video ndakina ama comedy makometraje n'ubwa ama comedy mato wara buri byuma byo gufata amasanamu n'amajwi yakwega neza hama uko nubwo tutangiye kuronka ababyeyi bashobora kwemera gukora ibikorwa byanjye ariko nuvuga ko twabwa mbere twadukoresha telefoni mufata amashusho hama icya kabiri nacyo ingorane nyinshi cyane rwose mu bijyanye n'inkuru zawe abatandi bashobora kwiragiza mu mantu mu magurupu ya WhatsApp Facebook n'ahandi yose ikora dufite kure bose n'abantu bashobora kuba bakeneye amafaranga make ndabahereza. Ikindi nacyo kuri ingorane nyinshi kubera nyinshi ntakintu ndabwira mara mbwabo ibizi imbere ibijyanye n'ibikoresho bishobora gutuma bifasha mu gukina kuka kamera na microphone bishobora kuba zikwega amajwi neza amashusho agasohoka neza hamwe n'ibijyanye n'abantu bapataje inkuru kubera dufite kure nabose n'abakenera agahembo.
Hanyuma tukiraho ngaho mu birebana n'ingorane hari ingorane ujye ugirana n'abantu tuvuge ukoza agakino runaka kagagukurira ingorane abantu bakakwitwarira mu mutwe bakagutuka bagashaka mbese kuguhohotera.
Bono bwa nta uragerageza kumuhotera mugabo mu ndavye mu comment ivyo mba nakoze bamwe n'abantu bari kurusha cyane rwose bashobora kubavuga bivanye imbere kuba iyo mfashe gukora ku bantu ku bakobwa cyane niko ndabakora ko ndababwira ibyabo cyane abahungu ndetse n'abahungu dufise dawa tukiri bato nuko bugwaruka niho benshi bacyo bashaka gutama comment bavuga ku bijyanye no kuvuka bavuga yuko ibyo nkora mbana ndi musazi no mugini nzoga ibije nivyo
hari sponsor ufite
go no bwa sponsor kubwa sponsor n'ikintu gushika ubunye mu sino vuga ati ego cyangwa oya ndabo rimwe rimwe ihora iboneka niko bwa sponsor itari idasi atakontra mfitanye n'ubwo ari karagufasha yigeze kumbaza kubijyanye n'uwitwa wa Eric Nyandwi ego Eric Nyandwi ni umuntu arongoye ikinyamakuru cyiwe UBN News ni mu sore ne akiri muto wa muri muri Dallas niko bwa muri Texas ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe yigeze kuba amfasha mu isi yahera arashyamo n'uburyo bwiwe gushika n'ubu navuga yuko ari we amba hafi cyane cyane mujya n'impanuro no gukora ku mufuko kugira ngo ipaji yanjye ishobore kubona n'abantu benshi ni kubwa iyo sponsored n'amanane n'amahera atanga kubera bimeruka
none se ubwo utwo dukino wandika no gukina ubwabyo byo hari amafaranga bikwinjiriza hari amahera bikwinjiriza ku buryo byigutunga
yaba ndabikora ko mbana narabihebye kudakera sinda kubeshe ndabikora kubera ndabikunda kandi ndabishoboye ndabikora kubera ndabikunda kandi ndakunda ndabishoboye niko novuga hama ubunye bo ubu novuga ko biriko biraza buke buke ko bishika bakantumira na tandukanye nuko ubu munsi yahera nahise giterana n'ino na mugenzi wanje umwe w'umukomeje cyo gusikorane igiteramo ino igiteganyo n'ubu niho ndiri ndindiriye ama nejo haza mbere yo nakaje kukubira aba barundi ba mucanguzo n'ubwo abanyacanguzo bose ejo ndafise yo kindi giteramo ibyo igiye cy'isaha 11 z'umugoroba masaha y'urundi kuri get up
nuko noneho rero Dani yongera arabaza ati ko tutakuza ati giye si inkuzi ku giti cyanjye ati wambwira ubuzima bwawe
bo nta kibazo nitwa Isenge Rodriguez fise imyaka 19 navukiye mu Buyenzi nkurira mu Nyakabiga nongera nkurira mu Bwiza gushika ubu naho mba mu gisaha cya Bujumbura mu kati ya Ngagara hama ndiga niga mu mwaka wa mbere mu bijyanye n'ubuhinga bwo gutuma tunako makuru
uratsinda ndavuga mu manota ubona amanota meza
cyane gose benshi barakunda kumbaza ku bibazo bijyanye n'icyo ingene inkunda byiyumvira n'umwanya wo kwiga ariko niho nasanze biko komedi ari ingabirano kubera umwanya n'imvi inkuru ni ikintu sinigera niyumvira inkuru munsi y'igihe cy'isa umwanya w'ijoro n'ibi zose ziba mba nanditse mu gatondo cyangwa mugoroba ariyo ziyumviriwe igihe cy'isa umwanya w'ijoro nibyo niyemeje mu buzima bwanjye niko byama bimeze isa umwanya w'ijoro mba ndi maso kubera niyumvira inkuru kanaka nshobora kwandika ejo hirya y'ejo bijyanye n'igihe tuba tugezemo
dusabe wiriwe
wiriwe mutama amahoro
ni amahoro rwose uratangaza iki
wajana shaka kubaza gitoro namuteye intege kubyakora by'amakomedi ndamubaza ikibazo kimwe ati mbega niyo ukora ibiteramo byinshi wibwo cyose kugira ngo ana barundi imitima wowe isa n'irikiragarukana gahengwe kugira gahengwe kakwire umutima yabo neza cyane bose
yee
cyane agatembera mu yugo ibibu hagati ati wage ngai gihanga naho ngira kadaguteramisha muri bubanza murakoze vya rivyo
yee urakoze nawe dusabe na Ernest turi kumwe kuri telefone. Ernest, wiriwe neza?
Wiriwe.
Yego, hanyuma hari ikibazo ufitiye gitoro?
Yego, ndusana ngomba ndamutera intege, ndabwira yuko yogerageza abakoresha ibiteramo byinshi. Kuko nino wacu bukora n'agahingo kamaze kugaruka mu gihugu cyacu, amaro n'umutekano bikwiye, yogerageza akaorganiza ibiteramo byinshi kugira ngo turonke natwe tuza turateramira kuko igihugu ni nyabagendwa kugira ngo twese tuzitararonkera utofate okipasyo nituje mwende teto samata
Ernest urakoze
ok na mwende murakoze
duhamagare na Eric noneho gitoro abasubiriza hamwe Eric wiriwe neza
wiriwe kamirinde
uratangaza iki
muri byura
yego
ndamukiriza gitoro kabisuti warakwemera cyane hanyuma cyo ngomba kumubaza cyabaza dushikaza uko kuri tubiri yavuze ko atama sponsor afise mugabo uko ndabibona gere ndiko ndaraba ko na pata a agira partage y'ibintu WhatsApp na Facebook akabikorera rimwe nibaze yuko zene bitaheze ngo nimorohere mu gihe yoba atatse sponsor ogena ibufasha aho hantu yo hambere umuco kuya sinanyuzwe cyane yakishije mu gundo gose nyuzo cyane akandi kabazo ofise naka avuze yuko aragira ari karagira amaturuno wa muntara uwe yavuze ko ari gitega namba nihenze
yego
muri ayo maturuno ubwo nta kantu ko kugira ati hari umuntu ariko aramufasha kugira bagira mu maturu makuru yandaje kugira turunwa mu gihugu cy'u Burundi sigiro cyoroshye cyane utegereza kwita uko bishoboye kose
ubwo ko kabazo nako karagaruka kuri ibi ngibi bya sponsor
yego
yego urakoze cyane gitoro Dusabe Ernest na Eric bavuze utuntu tubiri urebye kuki udakora ibitaramo byinshi ushobora gukora ibitaramo byinshi mu gihugu hose bakakumenya.
Ivyo vyari vyiza cane gose gose niyaze nipfuza mugabinze n'ibintu bisaba uburyo nanje mushikunda umunyeshure ntako nifashe sina sponsor. Kuvuga rero ko ari ibintu byo kwitondera kandi n'ubu ibitaramo ndiko ndakora sije naziteguriye ndumutumire rwa gushika ubu ejo nasubiye kwivuga ko ejo mfite igitaramo mu ntara ya Cankuzo aho se ndumutumire izina ibitaramo bibiri nakoreye ahanyine aho nkiri n'ubu igitega nazo ni aho naba natumiye natumiye n'umugenzi wanjye w'umukomeza bita Kamotesi.
Nuko Eric Rati kuri icyo kibazo cy'umusponsor ati ntabwo nanyuzwe ati nsobanura kurushaho ati kubera ko nko usibye kumaze kubivuga nyine yuko ujya gukora ibitaramo uri umutumire ati nk'ibyo bitaramo kubikora biragoye kubera ko bisaba amafaranga ntiyanyuzwe rero none nagira ngo wongere umusobanurire uko wowe ukora uwo mwuga wawe wo kugenda ukora utwo dukino.
Uko ndawukora ni ukundandika kuri Facebook ama navuga yuko ndafite abantu benshi bankunda bakunda ibyo nankora ba nokuba ko kuri page ya Facebook nigeze hari umuntu wigeze kumfelicita amagashimyeho aje ndu murundi wa mbere nkora ku giti cyanje fisa abantu benshi bahurikirana kuga abantu barenga 133 nibo uko mbashize ko inkuru hariho abatari bake bazi partage bakandi kujya hose nabandi rero mba narateguye ibyanjye arije ndavuga nti reka ndabaheze kunuko nuko mbonye nige ne ko barakora rero nuko ndabikora nta sponsor fisa as sponsor fise umuntu afasha ugiti cyiwe abo nibo dukorana ubu umwe afasha ugiti cyiwe.
Pascal Biragaruye ati ubu bitangiye kwinjira mu Barundi benshi ariko kera bakubona nk'umusazi niko icyo kintu cyo kukubona nk'umusazi ntabwo kiguhungabanya Rodrigue we
cya icyo kintu kuri kirangira cyane gose kuko ashinzwe cyama kizi imbere mu Barundi ugize akantu igitega icyo gari byarashikiye ni kuvuga ku munsi wa gatanu wende bitega ahantu ariko ndakina n'umwe w'umukobwa ndiko ndababwira ibikunda gushyikira abakobwa bava ruguru batije na byone hama ndongera ndajya kuvuga kuvuga umupasiteri wo mu kabari ndiko ndababwira ibyo bijyanye n'ibyakoze n'icupa ntubuga banyise umusazi umwe mubi asara ankuru mubi mbere baho baciye bavuga ngo ashati sinzi bavuze ko ngiye kujya kwa rojanti kumuganga avungaze umutu niko barundi rero bayifata mbwabo suko n'agatonya suko jewe gitoro ubwa Rodrigue jenda komeye ndizijyana kwijyana n'abandi nyabaranzi ndakomeye.
Tubibutse inshuti mwese komunika murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Nshuti z'Ijwi ry'Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo muri aka kanya ariko reka tubibutse amakuru twabwiye ko abantu batatu barayogandaguye muri komine ya Mugamba zone Kivumu mu ntara ya Bururi. Twabwiye kandi ku mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yasozereye urugendo rw'urumuri rwitiriwe amahoro mu ntara ya Cibitoke. Iyi nkuru twabwiye ni inkuru y'umusirikare yapfuye ejo ku munsi wa gatatu ku mugoroba. Igipolisi kivuga ko umusirikare ashobora kuba yari yahuye. Nshuti mwese mukunda iradiyo Ijwi ry'Amerika biganiro twabateguriye uyu munsi bigaruka ingaha. Tuboneho kanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe no kwegeranya ikiganiro. Turabifurije mwese rero amahoro n'umugoroba mwiza ariko mu kanya mu isaha ya imwe turabashikiriza ibindi biganiro vy'iradiyo Ijwi ry'Amerika.